gambira kusambirana.
Amakuru ya rambi.
Mwakoze gutega yompi radio inzamba agateka kawe musangwe ikaze makuru yaranze inondwi twarayitorangije amakuru mwashikizwa na Je Bonfils Niyongere mukwibuka Petero nkuru nziza nk'imboneza yamaho y'abarundi bicivutu abarundi batari bake cyane cyane abasinzikajwe n'ubutegetsi bwiwe mu gihe bamwe bitaba ibirori byo kumwibuka mutera amashugwe kuco yamariye igihugu canke yabamariye abandi bamutera ivyatsi ku mabi y'ubwicanyi bukabije bwahitanye ababo ku myaka yamaze ku butegetsi inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze.
Munango z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 niho Petero Nkurunziza akiriho yashira umukono ku nteguro y'itegeko rimutekanya ubwiwe kuzoba imboneza y'amaho mu Burundi. Integuro y'iryo tegeko yari yateye impari zidasanzwe mu nama nshingamateka aho abatashikiye iyo nteguro batariye umunwa mu kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza atohabwa icyubahiro nk'ico baravye icyo yamariye igihugu. Kwisonga ryabo bashinga amateka baterekwa iyo nteguro y'umugambwe uri ku butegetsi hari Fabian Ndabanshirya Nino yatowe umugwi w'abashinga amateka bigenga bitwa Amizero y'Abarundi. Fabian Ndabanshirya Nino akaba yavuye abizira mu gufungwa na leta Evariste Ndayishimiye yiyemeje gukurikiza iragi rya Petero Nkurunziza. Mu byo bashinga amateka batavuga rumwe na leta bagaragaza icyo gihe ni ishusho rigayitse Petero Nkurunziza yagiye asigiye Abarundi mu makungu haba mu bijyanye n'ate y'akazi na muntu ubutunzi ugusubira inyuma nk'ibirenge muri demokarasi mu ntwari ibereye ukujya ibiturire ubwicanyi imigenderanire mpuzamakungu badasize inyuma n'ubukene bugarije abanyagihugu be n'impunzi z'Abarundi ziharugwa mu bihumbi amajana atanu yasize mu bihugu bibanyi. Myaka 15 Petero Nkurunziza amaze ku butegetsi Abarundi babuza babo kumva za politike bagwire mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane nka FNL yavuye ihinduka CNL irongowe na Agathon Rwasa hamwe na MSD irongowe na Alexis Nduhije. Amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu yahengeshanije kwerekana amabi y'ubwicanyi ukunyuruza abantu ukuboreza igufa ugufungwa amategeko adakurikijwe byose bigakogwa n'inzego za leta n'urwaruka rw'imbonerakure mu kudahana ntangere ku rwego rw'ubutungane. Amashirahamwe yigenga kagira icyo gisata cy'ubutungane ko cagizwe ikoresho ca leta co gutuza Abarundi batari kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Igenekezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu rero uko umwaka utashe nisango Abarundi badahurizako ko ryoba ibyo kwandika umudari wahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amahoro y'Abarundi. Bamwe na cane cane abo bahoranye mu mugambwe batera amashugwe abandi na cyane cyane abasinzikajwe na politiki yiwe bagatera ibyaha.
Jean-Marie Ndabashinze arakenuye Abarundi bakwiye kumenya ko naho Petero Nkurunziza yashengeye ivyavuye mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika y'Ubuseruko bikwiye gushirwa mu ngiro kuko hitwariwe igihugu cy'u Burundi bishikizwa n'umushingwamanza Dieudonné Bashayishize agahamagarira Perezida Evariste Ndayishimiye gushira mu ngiro ivyavuye mu rugo rubanza tumutege yompi.
Hariho rero abantu batanguye kuvuga ngo ubwo rubanza ngo ntacuruka imaze ngo kubera Nkurunziza yarapfuye. Nta Nkurunziza yigeze yitwarigwa muri iyo sentare Uburundi nibwo bwitaba. Ni ukuvuga yuko Nkurunziza atari umuburanyi muri urwo rubanza, ni ukuvuga yuko abaho atabaho nta kintu na kimwe biheza ngo bihindure. Hari abandi bavuga ngo sentare ya Afrika y'Ubuseruko ntifise ububasha bwo gusubiramwo ngo imanza zaciwe ngo na sentare yubahirize ibwirizwa nshinga. Ubwo rubanza rw'iyo sentare ntigwaje gusubiramo urwaciwe, ariko iyo sentare ya Afrika y'Ubuseruko yashizweho ku bushake bw'ibihugu n'Uburundi burimo. Iyo rero igihugu giciye mu gwego gwa rigo gose gwabo gwego shingwa ntwaro bita executive gwabo gwego rutora amategeko legislative canke gwabo gwego gw'ubucamanza judiciaire ingingo zose zifatwa n'ugwego rumwe n'ingingo zitirirwa ico gihugu mu gihe rero iyo ngingo yafashwe umunyagihugu wese canke ishira hamwe yo mu karere barafise uburenganzira bwo kuja muri iyo sentare bakabaza ati mbega iyi ngingo yafashwe n'urugwego yoba yubahiriza amategeko yo mu karere cyane cyane n'amategeko yo mu gihugu imbere ivyo rero nivyo sentare yakoze iracayijya no hino amasezerano ya Arusha ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi amasezerano ashiraho umujyango wa Afrika y'ubuseruko basanga ico kiringo ca gatatu cari giteye kubiri nayo mategeko yose mu gihe rero bimaze kuvuga uko no kuvuga ko inkwezi ya marere abazanye ingorane mu gihugu arabazanye ico kiringo giteye kubiri nibwirizwa nshingiro ikigatera kubiri n'amasezerano ya Arusha guhera rero ubwo rubanza rucitse umuntu yisenze ingingo za 38 na 44 igihugu cy'u Burundi cyategerezwa kuba caratanguye gushira mu ngiro ubwo rubanza abapfungiwe ubusa bategerezwa kubanza bakabari abantu bahohotewe bazira ko bariko baharanira ukuri bagasubizwa gateka
umushingwa manza Dieudonne bashahishize yavunira rugohe kandi abarongoye igihugu ko bakwiye kwirinda gufata inzira ya Petero Nkurunziza bagahindura ingendo mu kugarukana amahoro mu gihugu n'ubu mu mutege yompi
bari kugira rero ukuri cigwa mu byatumye Nkurunziza nanigwa akarinda yitaba imana aronderwa intwaro yiwe iri kugirwa ko amatohoza n'ubutungane mpuzamakungu biranababaje ko nayitavye imana adashoboye kurenguka imbere y'ubutungane ngo yisigure yera yere ibi rero kubandaniriza ku nzira idashika ntibishobora kuzana inyishu zitandukanye nizo twamaze kubona mbere iciza rero abatwara ubu bari bakwiye guhindura ingendo abarundi bose bakishira bakizana bakaronka umwidegembyo ivyononywe niyo ntwaro bigakosogwa haherutse kubaho urubanza rwa Afrika y'ubuseruko rugaragaza yuko icyo kiringo cha gatatu caje gusenyura amasezerano ya Arusha ubwo rubanza mu gushirwa mu ngiro rwari gusubiza agateka yo masezerano n'ibwizwa nshingiro rya 2005 hanyuma abahohotewe bazira guharanira ukuri bagasubizwa iteka bari bafise impunzi zigatahuka mu mahoro atawandya wangura mu gihugu naho abahawe ibigwanisho yarizo mbonera kure bagasubira kuba barundi mu bandi byo bigwanisho bakavyakwa igihugu kikagarukanwamwo ituze
mu gisata cha politike nyene abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba ni mu manuko bw'u Burundi hariya mu Buragane baratewe impungenge na rusansuma iriko iraba muri iyo komine rusansuma y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'abataribo abatavuga rumwe na CNDD-FDD bakabibonamwe umugambi wo kuzohava bagirirwa nabi mu minsi iri imbere kubera uwo rusansuma reka tubaze inkuru neza na neza Karine Dusabe
Amakuru dukura muri komine ya Kayogoro hatumenyesha ko iyo rusansuma yatanguye hirya y'ejo ku munsi wa gatatu kwigenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatandatu turimwo rikaba ririko ribera ku mitumba yose igize iyo komine ayo makuru avuga ko iyo rusansuma iriko ikogwa n'ugwaruka rw'imbonerakure rugenda kunzu kwandika abantu bari mu mugambwe CNDD-FDD ukwabo n'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta ukwabo bivugwa ko bashirako imyaka n'igitsina byo wese babanditse abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bavuga ko badatahura na gato ico iyo rusansuma igamije bakaba bibaza ko abari mu mugambwe CNDD-FDD bari ko bashaka gutera ubwoba batavuga rumwe nawo ku mvo z'amatora yimirije bafise ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi n'izo mbonera kure mu minsi iri imbere narigeze babazwi imigambwe barimwo kubera iyo rusansuma ari nacyo gituma basaba bashimitse ko abategetsi babijejwe bahagarika vuba na bwango iyo rusansuma amazi atararenga inkombe kuri ibyo byose twagerageje kurondera mu stanero wa komine Kayogoro kugira agirisha bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe
Karindo sabe ara kenuye ugorusansuma haruriko ruko gwa n'umugambwe tende David Deni kimenyezo cy'ubwoba bwo umugambwe harimo no gushaka gutera ubwoba batavuga rumwe nawo bicikizwa na Federico bambuga inyumvira arongoye urunani Sefor Arusha rw'abatavuga rumwe na leta akaba kandi yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu avuga ko byerekana ko leta ya Sende David De atakindi kiraje shinga atari amatora tumutege yompi
ntuyibaze ngo ntibirekuwe n'amategeko y'amategeko yose yakora mu gihugu bavuga ibyo biyumvira bakifuza ko bicika itegeko batarabye ko bibabaza abandi cyangwa bitababaza abandi ibyo ntacyo bibabwira uyu munsi bari mu gihe harimo barategura amatora nicyo gituma bagira ibishoboka byose izo nsasuma zabo bwa mbere birimo mu gutera ubwoba abatavuga rumwe nabo urabona imyaka 20 igira ihere bari ku butegetsi ariko Burundi aho gutera imbere n'icyose gutera busubira inyuma inacyo gituma rero ntubaza amategeko ko iwabo iwabo ni ishamba ryabandanije kuko mu ishamba nta bwizwa nshingiro ririyo nta mategeko ariyo icyo umukuru yumviriye kibico nyene uwo giciye kubiri ni gukubitira ku buhomba burya rero dutwagwa uko nta cyahindutse inacyo gituma tutangazwa n'ibyo bariko barakora bazokama babikora igihe cyose bazaba bakiri ku butegetsi nacyo gituma ibyo ndiko ndavuga si bishasha nibyo nama mvuga abarundi barakwiye kumenya iyo bari bakava ibuzima bakaje ubuntu bakiyumvira ku gihugu ari cyabo atari ico abaje kubafata mpiri
muri politike kandi umuhari mape Burundi Buhire uhamagarira imigambwe yose iyive kagera gushinga uvu hamwe ikiyamiriza gahotoro ku mugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD uri kugira ku mugambwe CNL longowe na Agathon Rwasa mu guhagarika ibikorwa byawo byose liberanti bashira kandi avugira umuhari mape Burundi Buhire akibura umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino niteretse ko yategerezwa kurangura amabanga yiwe kuneza imigambwe yose yemewe mu gihugu aho gukorera umugambwe akomokamo CNDD FDD tumutege yompi
Uburundi butwarigwa kuco no kwita rezuti mu gifaransa shakuga ariho ubumwe bw'abarundi ariho ibyizo yo mu 2018 hariho ico bise vision 2025 ivyo ndondaguye haba ubumwe bw'abarundi buravuga neza yuko abafise amaranga ngo abana bategerezwa kwama bitwararika ineza ya bose bakama birinda kwikwegera ko no gukwegera ku migambwe yabo bagategerezwa kandi kwama bazi kwamabanga bajejwe arayo bashinzwe n'abarundi bose ntawandye wangura acha kuvuga byo umushikiranganje w'intwari bagati mu gihugu amenye ko twarira abarundi ntatwarira sendeze ateza gutungaza abarundi bose cyo kimwe atarangamije turibuka neza ibyashikiye umugambwe Frodebu turibuka neza CNL gene igihe yitwa FNL inge ba umugambwe bawutwaye bakabucamwe kubiri za iprona n'izindi ibyo rero si bishasha n'ingendo tumenyereye iyo himirije amatora ariko ikibabaje ni iki ikibaje nuko abarundi nta cigwa dukura mu byabaye ngo kuya twitegurire ibizokurikira kugira tuzibire kuzibira nihe cyangwa guteramo abanyapolitiki iyo migambwe kugihe umugambwe senera ugizorane cyangwa imyaka iheze za Frodebu niki iyindi migambwe yose ateza kufira hasi rimwe ikiyamiriza inyifato nk'iyo twebwe muri mapu Burundi Buhire siba ngo duhengeshanye kwiyamiriza ibi bintu biriko biraba byo gucamwo imigwi abantu
inzamba amakuru yaranze inondwi arabandanya mu gisata c'ubutunzi Ibanki nkuru y'igihugu yaramenyesheje abarundi bose ko inoti y'ibihumbi 10 n'inoti y'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekezo rya kane mu kakara mu mwaka w'ibihumbi 2018 zitegerezwa gusubizwa muri banki mu kiringo kitarenga iminsi 10 byamenyeshejwe ku munsi wa gatatu ni banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB izo noti zikaba zigiye gusubirizwa n'izindi nshasha zakozwe ku igenekezo rya ndwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 Diodone Murengera ntwari umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu akaba yamenyesheje ko imvo yatuma izo noti zihindurwa ariko hari haheze iminsi izo noti zitaboneka mu mabanki nk'uko bikenewe tumutege yompi
Ibanki ya Repubulika y'u Burundi imaze gihe ibone imenyeso byerekana ko igice kitari gito cy'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no guranana. Ibyo bigatuma ibikorwa byo mu mabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bihungabana. Byongeye hari ibonekerwa ikena y'inoti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu mu bubiko bw'amabanki budandaje n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana, bigatuma ibikorwa byo kuriha ibidandazwa n'ibindi bya nkenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza. Mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane, hisunzwe ingingo y'indwi agace ka gatanu hamwe n'ingingo ya 26 na 27 zibwirizwa inimero imwe B34 yo kwa kabiri Kigarama 2008 bigenga ibanki ya Repubulika y'u Burundi zerekeye gusohora amafaranga no kuyasubiriza. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifasha ingingo zikurikira: inoti y'ibihumbi icumi y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya kane mu kakaro umwaka w'2018 zirahagaritswe gukoreshwa kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi muheshe umwaka w'2023. Harasohowe inoti nshasha y'ibihumbi icumi hamwe n'iy'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya ndwi mu nyonyo umwaka w'2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya ndwi ruheshi mwaka 2023, ni kuvuga uno munsi nyine. Haratanzwe ikiringo cy'iminsi icumi kizorangira ku igenekerezo rya 17 ruheshi mwaka 2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti zahahora z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya kane mu kakaro mwaka 2018 bazobe bazihinduje babikishije ku makonti yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Abadafise amakonti mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana barasabwe kuyuguruza kugira ngo bazoshobore kubahiriza icyo kirimo.
Mu by'ubutunzi kandi ingingo yo gukinga umwimbo siyo gufatirwa ku rwego rw'intara nk'uko umushikiranganji ajuri intwaro hagati mu gihugu yabisabye ababuramatari b'intara z'igihugu. Urongo ishyirahamwe Parisem Gihweza ibijyanye n'ubutunzi bwahamagarira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama asigura ko intara zitimbura ibitegwa bimwe canke zikimbura ibifungurwa bimwe ari naco gituma uguhanahana umwimbo biciye mu rudandazwa atari intambamye na gato nk'uko bisigurwa na Faustin Ndikumana.
Umwimbo ukingira ku ntara cyangwa ukingira ku gihugu cyose, iyo ndashobora kuva kubuza umwimbo kusohoka ukava mu Burundi cyangwa kuvuga umwimbo ngeno ushobora kuva mu hejya mu yindi kubera musanga hari igihazi wo kwanka vuga kintu n'ubutware mvizi na ziriya ati nimundenganira ikomine shaka ikomine yanjye igumana umwimbu bose bajya kuzitira ku makomine yabo n'amaprovinse yabo usange ikumbure hariho n'abandi barenga bashobora kuba baguye mu nkorero. Hari igisata cy'amastatistike cyo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, icyo gisata ni kibikore cyerekane neza umwimbu tuba twarose mu gihugu cyose no kumenya ati abarundi dukeneye umwimbu ungana gutya, ibifungwa bingana gutya, umwanya ungana gutya, nyimbu umwimbu tuwufise ubu nuzo tumaze iminsi ingahe mbere y'uko kumbura gatasi uzanye ubundi mwimbu kanuguti kwimbuye amatoni y'ibiharagana gutya, twimbuye amatoni y'ibigorangana gutya, kandi abarundi bakeneye umwe ibifungwa bingana gutya ku munsi ku kwezi kumi aho rucumara ati umwimbu dufite mu gihugu uzodukwiye kuje umwimbu ifate wa rwego rw'igihugu. Ministere de l'agriculture du commerce nibamenya yuko dukeneye n'umwimbu uva hanze gusahiriza babitubwiye nyimbu wo mu Burundi ukwiye
ni no kuri izo nsiguro za Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guca urwevu no guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama. Duciye dusozera ko amakuru makuru yaranze inonwe bumvise niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kurarana urweze mu byanyu no mu banyu no kugira umunsi mwiza w'Imana.
Zambia,
Samirana. Akakuru, makuru makuru ya rangi nini.